Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi ikisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 Voice of Muhabura mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu amakuru w'estato wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze amezi atari make ubuzima mu Burundi butanguye kuzima cyane kubera ubukene bw'ibintu bya ngombwa birimo lisansi, isukari, umunyu hamwe n'ibindi bwiyongeye. Ivyo byaragize ingaruka zikomeye ku buryo bwo gutwara abantu n'ibintu, ku buryo abanyagihugu bahanzwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza kuva i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bagana mu bindi bisagara canke izindi ntara. Ikibazo cy'ubukene bw'ibitaro, isukari n'umunyu si cyo cyonyine cyagiramiye Burundi n'Abarundi. Imyuzure yateye mu Gatumba hamwe no mu bindi bisagara byegereye inkengera ya Tanganyika yarateye uruhombo rukomeye cyane abanyagihugu n'abandi bose bafise amatungo. Ingaruka z'ivyo byago ziribonekeza cyane ku kuntu ibidandazwa bya nkenerwa mu Burundi muri rusange byaduze ibiciro bikanatuma benshi muri bantu nikora badashobora kuronka uburyo bwo kwikenura mu bintu nkenerwa byo mu buzima bwa misi yose. Izo ngaruka ntiziri ku banyagihugu hamwe no ku bakozi basanzwe bafise agashara gusa, yamara ziri no ku bantu bifise barimwo umucuraranzi kirangiranwa umuziki Abarundi bakunda cyane. Umushinganyi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu niwe tugiye kuyaga mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi kugira tubwire nawe nyene ingaruka mbi z'izo ntambamyi zose bihanze Burundi mu iki gihe. Jean-Pierre Nimbona yamakandi yateyakamu gasaba gutsimbataza urukundo no gufatana munda hagati y'Abarundi hamwe n'abanyagihugu bose batuye akarere ka Afrika y'Aga binini hamwe n'abanyafrika bose muri rusange. Nimbona ari mu bacuruzi b'Abarundi bashira imbere kandi akamaro ko kunagura imigenderanire hagati y'ibihugu bibanyi, kuko nkuko avyivugira bimufasha kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi gucurangira abakunzi b'umuziki wiwe bagwiriye cyane muri ako karere. Reka rero tutarinze kubatesha akanya duhe ikaze Jean-Pierre Nimbona mu kiganiro muri sanga muraho. Mushikanaye Jean-Pierre Nimbona.
Murakoze cyane Frederic Nkundikije, murakoze kuntumira.
Murakoze kwa mwitavye ikiganiro.
Tuvuga tutaravugana. Ego.
Ni vyiza cyane rwose ariko rero.
Murakoze cyane.
Ni vyiza cyane. Nagomba rero ga Jean-Pierre Nimbona imbere ko dutangura ikiganiro dutangure twumvirize kamwe mu miziki yanyu mishasha benshi bataramenya. Reka twumvirize ako karirimbo.
Nikiri kuti kutafuta kamwa sana sababu sikupati sasingine kumezima simu yako siku mzima najipata nikiwa kwa hali ya kusumbuka na kuona tu ukiwa online ukichati na watu wengine inanipa mawazo nini basi unataka mimi nifanye sema tu neno moja kama uko ndani ama nje ikiwa la kufanya nisipoteze muda muda
Jean Pierre Limbona karirimbo karyoshe cyane gose murasha kutubwira amajambo make ubutumwa buri muri ako karirimbo cyabatumye mu gacuraranga
ubutumwa ni indirimbo y'urukundo niko ndagerageza kubwira umukunzi wanje yuko urukundo atari politike kujya abantu bakina politike aho usanga haruguye mukirana kubera inyungu gucya cyane na kuriya yuko urukundo bimeze gutya swati urankunda cyangwa ntunkunda kimwe muri ivyo na kibanza cyo hagati ngo akazuyazi gutya na gutya urumva nashatse guhuza urukundo na politike kujya abantu bakina urukino rwa politike ugasanga ntuzi umwansi umwansi ndumumenya na mwansi yamaho na mukunzi yamaho rero mu rukundo ariko ndabwira umukunzi wanje yuko atavyo kuzuyaza swati arankunda cyane nankunda
guhuza
kandi turakunda n'atanye idukundana ego
guhuza politike n'urukundo mwasanze ari ibintu byoroshye
bo bivana n'ukuntu bitahura ariko sinibaza yuko politike twese tuyiyobewe kwimera aho ubona abakunzi buno munsi arabanzi bejo aho ubona abandi bipanga gucya abandi bakipanga kuriya niko bimeze tumaze kubibona muri aka karere ahamba muri Kenya cyama byabaye kama tubona umwe umupozi uno munsi akiyunga n'abandi bamugwanijejo kama tubibona ejo kandi bagashwana ukabona baratanye bagiye kwiyunga ku rundi ruhande kama tubabibonye na bintu tuyobewe
rushora kwari urukundo ruva ku nyungu za politike
bo nariko ndavuga ndi nariko ngerageza kubwira umukunzi wanje yuko urukundo dufitaniye surukino rwa politike uko bimeze ni ubien turakundana cyane ridukundana navyo kuzuyaza urumva nariko ndamubwira ndi ariyo monde yindi itwa politike aho utamenya abansi bukuri cyangwa abakunzi bukuri hagati yabo ababirimo ikote ubwije wacu ubye turi gucya cyangwa turi kuriya
akarimbo karimo ubutumwa buhambaye cyane rwose tukivuga rero ku gucuranga nashaka mutubwire niba muherutse gucurangira mu Burundi turazi ko musiho abanywanyi benshi
mu Burundi merukayo mu kwezi kwa kane nari nagiye gutembera ndi kumwe n'abantu baje bava mu gihugu cy'Amerika tuje kuraba imyuzurire waragende ku kiyaga Tanganyika turagenda kabisa ku burebure bwacyo kushika naho turuha cyaturuhukira ahantu hitwa kuri Beirut hanyuma tujyayo kuririmba kugira ngo duhure n'abantu eka washaka ndakubwiza ukuri jyewe nkiyashika nabonye imirongo y'imiduga igitondera igitoro ndagira ubwoba ndavuga nti ndeje ngamu zava mbura n'uko nshika ku kibuga cy'indege aciye ntahabuke ibyo narabibonye nabonye kabisa yuko igihugu cyacu ko gica mu byago byinshi bimwe biri na kirere ibindi umenga bikorwa n'abantu ababanyi bacu bafise igitoro igihugu cyacu nta gitoro cyabuze rero ndavuga ndi basi ubu rero sasa sindabizi naho Imana rero
icyo kibazo cy'igitoro turakigaruka ko ni kibazo gihambaye cyane rwose. Turababaza niba mu biteramo mwari munsi mugambi kugira mu Burundi bishobora gusiba kubera icyo kibazo cyari muri iki gihe hamwe n'ibindi bibazo, ariko imbere yaho nashaka
igiteramo ndigishobora gusiba cyaha uruhusha. Igiteramo ndigishobora gusiba gusa abakizamo babuze ayo mikoro yabo yo kukizamo batagishoboye, erega ni hatari gusa naho Imana, kuko sinari bwabo n'ibintu ngibi. Sinzi abariko barabikora baribo, sinzi abo twobibaza baribo, sinzi igihano turiko duracamo Abarundi icyo ari cyo. Mpatira kamwe kabisa ndongozi yacu mukuru w'igihugu arabica icokogwa vuba cyane, kuko abantu bari mu marushwa menshi cyane, marushwa atagitoro urumva akaba isukari nayo atayihari. Sindi umuhinga mu by'ingwane
zikomeye,
nahora ntahura ivyerekeye intambara, amoko, ibiki by'abarundi bapfa, kuko hari ibyo nabonye uri wageze ahantu uje natahura na kimwe. Bisa no kumenga rezo mu mutwe yatakaye yo gutahura
ibyo nibyo
ngari w'umuntu afyonda ikintu hanaka abarundi bakomereke. Sinzi ibyo ari byo, sinzi nguvu z'igihugu rutura cyo kirabikora. N'ukuri aho bigeze abarundi harageze ko tubwizanye ukuri kugira ngo tutahure, tumenye uri kwaradukubita iyo ngoni yariyo.
Yego, mu kanya gato cyane rwose nashaka mutubwire n'igihe muheruka gukoresha ibitaramo mu Rwanda.
U Rwanda nagiyeyo mu kwezi kwa kabiri 2023, hari habaye ikintu bya binini navuze nyene, ubugenzi umwanya muto imigende nariyo yayikiragaruka. Sasa rero icyo gihumenga akamo kiwanje barigeze kukumva yuko nivyaja mu buryo jenzo cambu wa mbere kuja kuwaririmba haragiye n'abanyarwanda bazi wacu bigenda neza n'ukuri.
Ni byiza cyane rwose.
Mayi wanje kuva mu Rwanda abandi baci baje mu Bujumbura. Rero munyuma kandi umenga bica bigwa mu mazi. Nivyo nyene sindi umuhinga wavyo ndahure. Tubona biba gusa tukabona pwa birabaye neza. Pa birasubiye nabi.
Ubwo bizosubira kugenda neza tuno tenje twese ka muri kamwe abandanya kumviza iradio hijwe rya America. Turi kumwe na Mugisha Eric umunyu wanyu iradio hijwe rya America.
Abarundi turavuga duti nta kaburimvo.
Yego, reka duhe ijambo rero umunywanyi mu bari ko baradukurikirana benshi cyane rwose bashaka kuronka akanya ko guterera byiyumviro, reka n'ibibazo. Reka duhe ijambo Mugisha Eric.
Yego, ndabumva cyane.
Muri hega Eric, murakomeye?
Yego, turamahoro, turashima Imana n'uko nyene ibyo cy'igitoro biguma bibandanye bimera nabi bikatubangamira. Kirundi Bujumbura mutuvugana.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo cyangwa icyiyumviro? Turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa Jean Pierre Limbona batazira kidumu.
Ego, icyiyumviro cy'iwanje ni uko bategura ibiteramo ni uko bogerageza nabo bagashyiramo agatege bakabona ko abenegihugu baba batamerewe neza, hama bagashira nimba ari bashobora kumanura ibiciro bwebwe, kuko hari ibintu bimwe bimwe bidashobora kubura mu benegihugu, uku kwinezereza nabyo n'ibintu biba bikenewe. Ndavuga niba nk'iki giteramo kizobera mu Rwanda barashobora kuvuga bati nk'abantu bo bava mu Burundi turashoboye kubagabaniriza kubice bingana uku nacyo cyo batiza cyane.
Murakoze Eric Mugisha icyumviro cyawe katugihe kidomo. Jean Pierre Limbona mubaje niba kubera ubukene uhanze Abarundi muri iki gihe mu gihe cyose bubwira ibiteramo bubaha igiciro cyo hasi. Turazi ko Nimbona igeze kuja kuririmbira n'impunzi aririmba eka kubuntu niko nubivuga.
Urabona Teni baza kwanza yuko tutangura kwanza gutahura ibihe bigoye, ibihe bigoye igihugu kiracamo. Tutahure. Kuko umenga ariyo situation, umenga ari ibintu tutaba ari ibintu abarundi batariko barabwiga, umenga Burundi uko buranigwa bafashwe mu kanigo. N'izindi nguvu ziri hanze sinzi zarizo, kuko sinumva ukuntu ababanyi bose bogira igitoro twe tukakibura. Kandi turi igihugu cyugarijwe. Rero ibintu by'ibitoro ega n'abajya mu makonsere baja kubera yuko habaye kwiyunguruza. Cyase sinibaza yuko twakwiyumvira amakonsere kwanza. Tuyumvire kwanza ingorane abantu ariko baracamo kubera zitegwa no kubura igitoro, cyane cyane igitoro. Amwebwe ijwi rya Amerika jani baza yuko morondera abayobozi abategetsi bacu mubabaze ibiki uko birabandaye cyangwa imwebwe muba muzi ingora ariko ziraba izarizo.
Ikimuro cyiza tu ku ijwi rya Amerika turagerageza ko dushoboye nk'uko mubizi muri iki gihe hariho ibintu bitagenda neza hagati y'ijwi rya Amerika n'abatetsi b'Abarundi. Mugabo turizeye ko icyo kibazo cyo kutarekurira ijwi rya Amerika gukorera mu Burundi kuri FM kizoteba kikava mu nzira.
Yabajije ari Bujumbura,
ari Bujumbura
atumviriza gute
batwumviriza ku imirongo migufi
short wave?
Yego.
Oh, okay.
Nziza ego.
Oya nukuri mugerageze namwe mukora amatoza yanyu tumenye uri kwa ni Burundi wariwe. Kuko ikintu cy'igitoro ni too much. Ki isi yose irikira bimenya yuko Burundi bwabuze igitoro. Sinzi ko ruguta kushaka gusabota igihugu, sinzi ibyo ari byo. Niturata je sindata ura kabisa.
Ivyo ni ibibazo.
Abantu ura vyinshi ariko ubyananiye.
Ivyo ni ibibazo twabaza abahinga banonose ivyerekeye ubutunzi ariko mukurindira reka duhe ijambo n'undi munywanyi wacu Eric. Muraho?
Ego tura.
Muramaje hega Eric.
Tura akagatsa igitega.
Igitega muratwumva neza kuri ku mirongo migufi. Ni vyiza cyane rwose turi kumwe n'umushikiranahe Jean Pierre Nimbona batazira kidumu mu coranzi kirangiranwa mu Burundi akorera inairobi mu gihugu cya Kenya. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ndakambanda muramutse.
Murakoze cyane, ndi ngandi ko ndabumviriza.
Ego fiske twamitwumviriza ikibazo muri ko buravuga ati abaririmbyi nabone baragira ikibazo yaba ibukene tibitaba. Ndetse kompa ndakompa ko abatamwe abaririmbyi ko bazingiye mu rusi nk'akanya ko muto muraducishirizamo ngira ngo twebwe turashobora kwinzira yuko batabyumva ngira ngo ntibazi ko twafite ingorane aba bari hejuru.
Oya jewe nukuri aho bigeze singibitahura. Yaba nari ntunze kuri ubwo buryo noguza igitoro cyose ngakizana ariko umenga siko bigenda, nibigenda gutyo. Yaba noshoboye kubwira n'amakungu buza n'igitoro nobikoze, ariko sinzi ukuntu bigenda ukuntu igitoro kigugwa. Gusa jewe nguma nikeka yuko ari igihugu gifise ingufu kudusumbya cyafyonze igitoro yuko twebwe batunigiramo baniga Abarundi bose dupfe kabisa dupfiremo. Uko je niko je nguma ndavyibaza. Sinibaza erega umukuru w'igihugu n'umurundi leta yiwe ni y'Abarundi sibyo? Nabone tugowe kimwe, twese tugowe kimwe. Yego, wibaza nabone ko basinziriye kumva yuko igihugu cyose cyabaye paralize kubera ikuri igitoro. Sinibaza yuko hageze yuko abanyagihugu na leta bavugana bagerageze kuraba icyokogwa kugira ngo tuve muri izi ngorane twese icyarimwe. Kubwanje niko niyumvira kuko iki kintu kimeze nk'uko umenga nikiza, umenga nikiza cyateye igihugu. Rero habaye ikiza rero sasa abantu kuja hamwe baje hamwe kujya twumvise corona ngo yateye turabimenyesha twese. Ureye cerekeye igitoro asiye ko bakitumenyesha tumenye yuko ari icyago cy'igihugu cyose. Ni cyago
egome nabaciye mu mushana kidumu itoro mwavuze ko cabuze ariko mu bindi bihugu kiyari ariko no naha muri America batunze bitoro harigeze kuba igihe waja ku station ugasanga imodoka zitunze murongo muremure ugasanga tagitoro kiriho ugasanga ariho station zitagira itoro birashoboka rero ko hashora kuba hari ngorane ego
urakoze cyane naje narabibonye mu kindi gihugu cy'abazungu mu ngendo merukayo teni baza rero ko leta ikwiye kubisigurira abarundi kugira ngo batahure kuko bamwe batangiye kwihebura abandi bagatana kwishavu bibaza yuko ari kintu iriko bikogwa n'indongozi urumva ningorane teni baza yuko nawo mwebwe voix d'Amérique mudafise ari ukutumvikana hagati yanyu na leta iwacu mugerageze mufashe muhimirize abantu kugira ngo bamenye ibiriko biraba ku isi.
Yego be.
Isi. Nonga muri Kenya twarigeze gutondera igitoro. Narabibonye mu mwaka uheze narigeze kubibona. Mu mwaka uheze. Rero ndibaza yuko ageze yuko abantu batokwikika mu kiza babikoreshe mu guteranya abantu na leta yabo bagerageze kubyumvisha abantu yuko ingorana hiri yariyo
ndabona dufite abanywanyi benshi cyane ngo se barindiriye kubaza ibibazo no gushikiriza ivyimo biroreka duhe ijambo Kadafi muraho Kadafi
ego turaho
mura majahe
turi muri Turkana West nga muri Kenya
ni vyiza cyane gose muri kumwe n'umushyantahe Jean Pierre Kidumu murafite ikibazo murafite icyumviro mumaze
ego uba mbere ndamwamukije umubahwa Kidumu
murakoze cyane
ego ndabaramukije kandi ndabakunda cyane mfatiye ubwa mbere ngaho uvuze ati wabaye ubishoboye igitoro wo kiguruka gitwara mu Burundi ariko nta gutakwiye nkubire ibyo birarengeye umuntu umwe ibyo ntibya leta
ibintu bya leta nyene ibyo navuze nani byo ntahura ndabizi nuko bikogwa n'ibyo nzi gusa no kuririmba hanyuma no kwiweza ibiriko biraba hagati y'abantu amatati ngiweza ibyo n'ibyo Imana yambaye kabisa ndazi gufotora n'amaso naca mvuga ibyo byumvira
nibyo
nange ibiri mu mitwe yabo cyange mu kibabangamiye nka kimenye cyacyo
kandi nibyo urafise urukundo kubera nibuka udatemberera mu kandi impunzi aho bita Kakuma byaranyeretse ko urafise umutima urukundo n'ubuntu benshi baragushimiye nubwo batashe kwashika bose nanjye sinashitse ariko nabikurikirana kuri social media narashimye urabishoboye kweri nibyo urafise urukundo kandi afite umutima no gukunda abarundi bene wanyu ndetse nkeka nicyo n'ibibazo ubundi burimo nk'ibyo ntaho ibyo nezera cyane ari umurundi afite umutima w'urukundo ariko akishinje noshikiza ikibazo nubaza none nka wewe uri ngaha muri Kenya n'ingene ubayeho kubera wewe tugufata nk'umuntu umaze gutunga kuko umaze gutunga mbabare na bivuge gutyo wewe uri kwafegitinga gute uri ngaha mu kazi kiwawe ku icyo kitera gitoro riri mu Burundi
bo mu bisanzwe byembaga mu gihugu cya Kenya ariko umutima amatwi n'amaso yiwanje biraba mu Burundi inyungu ziwanje zose nyinshi ku ruhande runini rwo mu mutima wiwanje uri mu Burundi hariya ndafisa y'abantu hanyuma ni naho novuga yuko nikoresha n'ubwenegihugu bwaho urumvikanye rero
yego
sino kwishinga ngo jengo ndahantu heza ntenekeze akaguru ku kazi mu gihe ibintu bica kungurukana bumenyi abantu batondera igitoro iguma bizunguruka yuko erega barantwenga no kumwenga bamwe bakavuga ati rabi wanyu n'ukuri raba biragoye
urumva icyo kibazo nkuko tubivuze rero ni kibazo kiraba kiraje ishinga abarundi benshi nkuko muvyumva bari mu gihugu ekana bari hanze igihugu Kadafi murakoze rero ku ntererano yanyu reka duhereje
yego ngo ntererere
yego
ngo rega toyi urabona ikibazo bisatu gitucumbikane ko ikibazo kiri mu Burundi burya gifite cyazananye kandi hakomeye burya ifi y'ubugeni kayigenda nta utatahura uburyo igenda hari ibihugu bitunze cyane bya rutura iyo ugiye gutandukanye nk'uko babishatse bagushyira mu bihano u Burundi si perezida cyangwa se umugambwe utuma icyo gitoro kibuza icyo ni ikibazo cy'abantu bo mu bihugu bikomeye bariko bagomba nko gushyira mu bihano kwa se kugomba no gushyira mu gihano Burundi kugira ngo bananize leta bankishe leta n'abanyagihugu isaba leta irabe
n'ivyo nyene urabitoye n'ivyo nyene
irabe n'ivyo nyene abantu bagiye bituye bafatira ibihano abaguza tumba bingi
urabitoye nje nije nikeka ko ari ivyo nyene n'ivyo nyene
nico kibazo iraba abantu babaguza tunga be nabo ibona ko ari abagenzi b'u Burundi kora niko bimeze ibihugu byabaye mu bihugu byinshi twibuka ngaha abaganga bahagarika kuvura aha muri Kenya leta ya perezida uyu wavuye ku butegetsi uhuru aravugana na perezida Magufuri ati nta baganga bako base abantu bapfe ibitanya hagiye apfira mu bitaro bazane ikibazo kirahera Magufuri barugaye isukari birabura isukari abantu barayibanye bashyira mu mufuko y'isima baranyegeza leta iravuga ati ubu nyene tubatorombere ikibazo iyo kiboko zofata afite isukari atayitanga adusha ayakwa kandi ahabwa ibihano leta ni rari nyene reaction ivuga n'abahinga bari gutorera umuti mu bibazo nka mwene ibi ndabyo iyo tora uwo muti iyi ni ikibazo gifite icyo gishaka kandi gifite niyo kizana na murakoze
murakoze Kadhafi ikibazo nk'ico no kugiha abahinga cyane cyane banonose ibyerekeye ubutunzi kuko nk'uko mwabivuze umuntu wese ashikiriza ukuntu abona ibintu ariko hariho nk'abahinga banonose ibyerekeye ubutunzi bashobora gushika ku nkomoko y'ubukene bw'ibitoro hamwe n'ibindi mu Burundi mu kurira rero ko abantu bashikiriza ibindi byimbyo reka tubitubaha ijambo Emi muraho
raho neza
muri hega Emi
yo yeye ano
muri hehe
ano ndi mu Rwanda Kigali Kacero
ni byiza cyane rwose mwafite ikibazo mwafite icyimvuye
yego murakoze cyane wenda nk'ikibazo cya mbere ushobora kubaza umutumirwa Kidumu mwadushiriyeho mwagize neza cyane
ni byiza cyane rwose gushima
yego wenda nk'ikibazo cyo kumubaza wenda ntabwo ndagira mu Burundi ye nabo ndagira ariko nkunda kuvugana n'abantu baho twagiye duhura nk'ahantu hatandukanye kuko n'ubu hariho nk'abarundi tuziranye twagiye duhura nko mu misozi itandukanye ariko nyine iyo tuganira bo bambwira ko Uburundi ni igihugu cyiza kimeze neza gifite imisozi ibaho ibihingwa byinshi ariko wenda nk'ikibazo nakwibaza Uburundi biba biri ngombwa ko bukena koko wenda bugende nko ku misozi bufite imitungo kamere ihari nubwo nge ntayizi nibaza ko nta gihugu kiba kidafite umutungo kamere wenda ukoreshejwe neza sinibaza ko ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi numva bivugwa mu makuru wenda n'abandi tugenda tuvugana sinibaza ko byagombye kuba bihari icyo ni ikibazo cya mbere shobora kumubaza nimba wenda byabikwiriye nimba u Burundi bushobora gukena ikibazo cya kabiri koko u Rwanda ni umuturanyi mubi w'u Burundi ko nge nkurikije nk'ukuntu iyo nganira n'abarundi uburyo tubana wenda n'uburyo mba numva mbiyumvamo ntabwo numva ngo nge mbafite umutima mubi ariko nk'ikintu kiba kingora ni ukuba wenda ntashobora kuvuga ngo nanjye ntembere ngere mu Burundi ndebe uko bimeze nta hantu mba numva nifuza nko kujyayo nkari kuko hameze ariko bikangora kubera mba numva ko batadufata neza ikibazo nibaza nifuza ko wenda yambwira yatubwira nimba kuko abanyarwanda turi babi ku Barundi kugira ngo menye nanjye uko nabitwara ubwo urumva menye ko wenda turi babi kuri bo tabasha kuko nabitwara karame
duga ku ijambo nimbona
uruva yewe maze kujya mu Rwanda icyo kirenga ijana nta munsi ndabona umunyarwanda amereye nabi hanyuma mu Burundi hari abanyarwanda bariyo nta munsi ndabona ngo umuntu ariko afata umunyarwanda umereye nabi indege y'u Rwanda yamija mu Burundi Rwandea nta munsi ndabona ngo bayibujije kuza abaserukira Rwanda n'abaserukira Burundi bari hose abiri turumvikanye hanyuma bose babiri kandi bari muri East Africa Community bose babiri bari muri East Africa Community sindabona bafatana amashati ngo reka dukubitane nibaza yuko ari ubushwanyi mu ndongozi cyangwa mu mareta ariko abanyagihugu batavyo barajamo uyo muntu ariko aravuga yuko umunyarwanda ari umuturanyi n'umurundi ngo ari abaturanyi babi ndamuhumurije nta ngorane bo ingorane zoba zihari ni za diplomasi zirafise ababijejo ariko twebwe abanyagihugu hagati yacu turacyara abaturanyi
inyishu nziza muhaye mushiye ntahe emireka unaho duhe ijambo uwundi munywanyi Livingstone muraho Livingstone muratwumva
ya niko ndamwumva
muri muherehe
Johannesburg
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe mushiye ntahe Kidomu Jean Pierre Nimbona umucuranzi kirangirana
ariko nyakuba Frederico
yego
ewana murabe neza ivyo mumbaza nimumbaza ibintu bindenge
yenda
fisaho ngeza gusa
oya wewe wishura
nimumbaze ibintu vy'imigenderanire n'ibihugu
oya
kuko birafise ababiraba hariho umushikira nganje w'imigenderanire
ivyo vuze n'ivyo
kazi nyene
ivyo uvuze n'ivyo
yagira umuntu ashaka yuko je mfata ikibanza cy'ubuvugizi bwa leta iyi cyangiriya
oya iyo ntabwo ari
ibibazo
by'ubukene cy'abacyo
by'igihugu cy'uko cyokena nta gihugu kitokena muri bibiliya hari amafa yateye mu gihugu cy'umugabo yarungitse abahungu biwe kujya gusoma muri Egypte urabizi
yego
iyo nguru urayibuka bari bagurishije mwene wabo yitwa Yosefu sasa nta gihugu kitoca mu ngorane ngizo amapfa yotera mu gihugu imyuzurire yotera mu gihugu kuko nibintu biri na kirere ukenye uno munsi ashobora gukira ejo akaba umukire turumvikanye
nivyo ego reka
nimumbaza ibintu bindegeye tuvugane gusa ibintu bishobora kunzanira ingorane sindi umushikira nganji w'imigende na rire
oya ibibazo
umushikira nganji wa mbere sindi umushikira nganji ajeje igitoro igitoro twakibuze mu Burundi nakihari
nkuko twabivuze mu ntango mushika ntahe nimbona tubabaza cyane cyane ibyerekeye ingaruka ukuntu ibintu byo mu Burundi byogira kuko igikorwa cyawe cyo gutunganya igiteramo murazi ko mukundwa cyane rwose n'abanyagihugu bo muri kajya karera reka rero dutega amatwi Livingstone ari Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo.
Alo
Livingstone duga kwijambo
yego
na gishino randira ko sho mushinga nae nimbona yabivuze yabari yuko hariho imigende ya nimibi ahubwo yavuze kuceke diplomasi abajeje diplomasi nyene nibo bo bitunganye kuko abanyagihugu bo abarundi bararongora mu banyarwanda bararongora mu barundi ibaza ko icyo kibazo barakwiye kugitera inyishu kuko umubanyi n'umubanyi n'ubwo gukoshereza mu mubano uko nyine murasaba imbabazi then bikarangira mukabitunganya tubigaburiza ko ibintu bikagenda neza kuko nta kundi kuterekeye ikibazo cy'igitoro nacyo turabyumva ariko leta yo kuri kwishoboye kose kikaboneka kuko atande plase mamuca mwumva yuko ekonomi y'igihugu ariko yagenda kuko hari abo mvuga tujye mu Burundi zo kwiyunguruza gute n'icyo kibazo ababitegereza yuko bikurikirana bitagenda neza muri rusange nimva yariyo mbereyano je nosanga
murakoze cyane
murakoze
ahubwo uyu mugabo avuze neza cyane
avuze neza cyane rwose murakoze Livingstone ni vyiza cyane rwose turafite n'undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Masabo muraho Masabo muratwumva Masabo muri ngaho
ego ndakumva neza ntangorana.
Ego muri hega masabo.
Wo tuvuga turi muyinga.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe na Jean Pierre Nimbona. Kidumu.
Mwamere mwe Jean Pierre Nimbona kidumu.
Ego.
Eh mwiriwe mwiriwe cyane mwiriwe.
Meze neza.
Ego cyane.
Eh jana na cyumviro cy'ikinyamvuga no terera. Aliko dushimi imana ko bwizwa jacu bwizwa shingiro shimana imbere utuwazo twose bavuze ndizera imana ko misi izogenda neza burya abadutwara babibona.
Murakoze masabo akizero kamasabo mushi anaheni mbona akizero kamasabo namwe muragafisa
jewe icyo maze kubona kuri iyi si ikintu cyose ubonye ingorane zibaye nyinshi biba bigira bigende neza n'umugore agira vyare abanza kumva ububabare munyumukazi ubona agwaye ikibondo ngico afya y'umuhungu cyangwa afya y'umukobwa ari iki kibondo ngico cyabonetse vuba cyane tugiye kuva mu ngorane ndafise icyo cyizere sendi nguma nikeka yuko Burundi bwaba ariko burazira umugenzi bwaba bufise mu bihugu rutura abandi badashaka je icyo nico je nikeka kubwanje nikeka ivyo aho rero bafise ingufu ivyo bihugu rutura bigaca bifata mu kanigo bigaca bifyonda handi hababaza usanga ari cyo gituma tubuze igitoro je nibaza ko ari ivyo abahinga mu by'ubutunzi bo bavuga ko ari amadevize ariko amadevize ntava mu ijuru ngo dukoroke reko siko none
cyane kibazo nk'uko twabivuze hariho abahinga
amadevize nava mu ijuru ngo dukoroke reko arafisa hava arafise banyeneyo rero cyane ibaza yuko gusa twoba ariko turazira ugwango gwundi yangwa kubera ko twoba turabagenzi nawe deni baza kwa rifye
yego me hari
ho niwe nikeka je ngakidumu ngumuririnje
yego hari ho nabandi hari abahinga abanonse byereke butunzi mu misi irimbere zo batera kamwe nabo je ne bagice bavuze ko ico kibazo ni kibazo kiraje shinga harundi eka n'abakunzi b'abarundi bose
imwe bita ngo no mapositione majeo politique ibintu ngivyo deni baza kwa rifye
yego tubibutse nshuti mwese ko mutumwa bandanye kumviza iradio hijwe ya Amerika turi kumwe na Thierry muraho
kuna mahoro
muri hega Thierry
niwe neza na neza ndi muri komine bukeye mu ntara Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane rwose muratwumva neza murumva neza iradio ijwi rya Amerika.
Yego iradio ijwi rya Amerika turayumva cyane rwose.
Ni byiza cyane ko mushaka kumva shortwave imirongo migufi mukatwumva neza cyane gutyo ni byiza cyane. Reka rero duge ku ijambo ikibazo canke cy'umviro mubaza mushya na hehe Jean Pierre Kidumu.
Ni cy'umviro cyangwa kubaza cyo cyangwa kubaza no gwa ni cy'umviro cyangwa guterera nuko turabona ibintu biko birazimba cyane kuburyo burenze cyane bose ariko nta kintu na kimwe dufite abantu bato bato kiriko kirakorwa cyotuma tuva ubwo bukene kubera nabona ikoro biduga sinzi mu Burundi murabona ibintu by'amahinguriro ni nabikenye cyane ahubwo rero abarundi tuzomenyera ubwo buzima bugoye ama Imana nizoza iraturenganura itwereka ibikenewe kwiza no guhinga kukubera ubunye urabona igitoro na kamara maza ibintu nyene byinshi ntibikivugwa kubera kumva ngo na madovize kubya kwebwe abantu barokwiza sinzi ko barakwiza cyangwa ngo yarondera cyane hariho iyindi migwi bogerageza bakajya hamwe kugira ngo bakemure icyo kibazo baje hamwe bungurane ubumenyi kugira ngo bakure ubumundi mu bukene ntarabe umugwi w'abahinga burujyaho yihute kubera kandi bakihuse inzara irashobora kutugirira nabi mu minsi mikenya cyane cyumvira cyane cyari icyo nakoze ku kigamberi.
Murakoze Thierry murakoze ku cyumvira mushikirije mushana Jean Pierre Nimbona. Hari ibintu byakorwa kugira ngo ingorane ziri mu Burundi zigabanuke hari umwanya uri radio ijwi rya Amerika yavuze ko igihugu cyo Burundi ari igihugu kimera igihugu gifite nka byose gifite munsi ubutare mu kuzimu hari ikintu kubwanyu mbona cokorwa muri bibihe bihambaye ni bigoye ni nkike
yewe nabivuze ndi asiga ageze yuko rero abategetsi bavugana n'abanyagihugu kwanza bababwira ingorane yariyo abumugwi uvugana n'abantu abantu bamaze kumenya ko bagwaye bose batabatorera inyishu hamwe cyane nibaza ko ari ivyo kuko iki kintu si cy'umuntu umwe kandi abantu bamenye turi muri ingorane inzira ikirasha gucya na gucya tugire gute cyane nibaza ko ari icyo nicyo cyofasha
ego reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi muri radio ijwi ry'Amerika
ingorane ni nyinshi twaciyemo mu Burundi ni nyinshi nyinshi kandi abantu batoreye inyishu bavuganye akaganira hariho n'izindi tubibagiye ko atanyishu zizofa zibonetse ariko zarabonetse ubu ingorane y'amoko mu Burundi si ingorane kandi na by'ubwoko kandi kandi nawe turavyemeranya ivyo bintu iyo si ingorane kandi n'ibindi rero vyotorega inyishu baganire bamenye aho bagwaye ingorane bariko baracamo ko bose barazisangi hanyuma bacu bavuga ati tugire gute
Nzereve nta kibazo kidatora inyishure ka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi Manirambona muraho
Amahoro
Amahoro muri higa Manirambona
Turi muna kibito kimuri komine mabaye
Nziza cyane rwose murafite kibazo murafite cyimbiro turi kumwe na Jean Pierre Nimbona Kidumo
Ego Hello
Hello
Ego ndabumva
Turumbeze kibazo neke
Murafiki bazo murafiki umviro turiko tuvuga cyane cyane ku ngorane zihanze Burundi abarundi ubukene bw'itoro ubukene bisukari umunyu eka n'ingorane abacuraranzi bahora baje mu Burundi kenshi gucuraranga bagira kugira ngo tumenye niba hari nk'ibiteramo w'abafisi bakaba bari kora bisijya kubera ubukene bw'ibitoro kutiyunguruza ubukene abantu aboja kuraba izo biteramo nibande amafaranga yoba ari nkangahe kuja kuraba izo biteramo ibintu nk'ivyo duga kwijambo
jembo mbona kugira ibyo bibazo biri mu Burundi bijyanye n'ibitoro kugira bikemuke leta niyo sata irya mbere mu kugira Ndiye bigira bitorero muki ari kujya madeni kuri abatubwira ko hoba ari ngorane ya madorare Burundi gutagira. Bero ne tene olebe yaho yo kwikora ya ikere bihugu biba ibigenzi cyangwa igideni rinini kuvuga yo pamwe bya bibazo. Ni bigende ko niko ko iri yacyo mbyo cyuwanje.
Murakoze cyane rwose mani rambona ku cimvira mutereye reka duhe ijambo kandi na nundi munywanyi wacu Bigirimana. Muraho Bigirimana.
Hello.
Wi hello.
Ego.
Muri hehe?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ndi bujumbura mu Kinambu.
Ni byiza cyane rwose murafite ibazo murafite cyumviro.
Ikibazo dufite ukuntu kwibura gy'ibintu byankenerwa na cyane cyane igitoro. Rimwe na rimwe twibaza ati none icyo coco kidandazwa magendo ku giciro kinini ya kibahe. Ni kibazo umuntu afite hamwe kunere ku cyumviro nacyo nuko mugenzanje abivuze leta nikwiye kufata iya mbere kavuga ati ibintu turakwiye kubivamwo kugira ngo turabe abarundi ukuntu bobaho byoroshe bakaraba uburyo bwose bushoboka bukoresha kugira ngo ayo mahera y'amadorari aboneke ama bikunde ko bazana igicoro kugira ngo abarundi bongere kubaho byoroshe kuko nk'ubu kabisa anga ibintu kwiyunguruza biragoye gose nkubo abanyeshuri bagombe batahe zahora bizimbana rijya aho hambere abanyeshuri bagomba gutaha imodoka zunguruza abantu zizimba igiciro cyo kwiyunguruza ubu rero bigiye gusongera isibe bizosha bibi umurengera ni barabe rero leta nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yavuze ati izigitora byifatiye mu ntoki abifate mu ntoki by'ukuri bagira icyo bakoze kugira ngo ubukene bw'igitoro buveho
Bigirimana hari akizero nka leta iri kuyatanga muri iki gihe turazi ko hari igihe ibitoro bibura hanyuma bikaboneka gatoyi bigasubira bikabura hari akizero muri iki gihe ko bizoboneka vuba
ku kugeza kuri uyu munsi kabisa ko kizero nta kariho niba kariho nabo zoba biri mu bategetsi nta na kimwe leta ivuga leta iri mu gacerere nta na kimwe ivuga kabisa ako kizero rero ntako dushobora ntako tubona ko kuvuga ateje canke hirya ejo ngo igitoro kiraboneka
reka duhe ijambo kandi ubundi munywa nyuma radio hejuru ya Amerika Simone muraho
dukomere cyane
muri hega Simone
aya ni mu Rwanda mererere mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
murakoze ariko ndagira ngo ajya ngaruka ku kintu cy'ubukene wenda mu bari mwateruriye ku ruhande rw'abahanzi ugereranije bijyanye n'uko rero wenda mwahatuye umuhanzi ariko kubera n'ihenda rya esanse na mazutu n'ibigendana nabyo ntabwo byabura guhenda ntabwo byabura guhenda kuko abahanzi bakenera gukora ibitaramo byinshi bakenera gukora kupabulishinga ibintu byabo ntabwo rero bishoboka ko babikora nk'uko baba babyifuza bijyanye n'ubushobozi bari bukuremo kandi uko igice kimwe cy'abaturage cyakena mu gihugu runaka niko n'ahandi bihagera kuko nimba abaturage bakennye ntabwo umuhanzi yakora igitaramo ngo azabonemo abaza kukireba kuko nawe abasabwa ibintu byahakorera kandi agasabwa n'ibyo ari butore ariko ntaze kubona uburyo bwo kubyinjizamo rero ubukene bwo ni rusange ahantu hose ntabwo ntabwo byaba ari umwihariko w'Uburundi gusa ni umwihariko hari uwo ntigeze kubona bavuze ngo ni umwihariko wa iyase yose ariko nta nubwo ari iyase gusa n'ahandi hose esansi izamuka ntabwo ifata iyase gusa ifata hose ni ikibazo cy'ubukene ubukene ntabwo butari ntabwo butari mu bihugu byose bugiye buhari kandi esansi igenda izamuka umunsi ku munsi kubera n'ibibazo by'intambara byari bihari n'umwuka wa politiki uba utameze neza mu bihugu bigiye bitandukanye ntabwo rero ubukene ntacyo uzabugabanya ahubwo igisigaye no abahanzi icyo navuga wenda ku bahanzi kuko n'umuhanzi uhari umuhanzi niwe uri kuri mikoro ndavuga ngo nabo nibatangire bakora uburyo bw'ubushabitsi bakora wenda gukora ubuhanzi ukora n'ubundi buryo bw'ubushabitsi bwinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntutegere ubuzima ku buhanzi gusa kuko hari ubwo wenda kwinjiza mu buryo bw'ibitaramo bidakipfa gukunda byinjize mu buryo bw'amayutube cyano zirahari byinjize mu buryo bw'ubucuruzi bundi wenda babisangasange
n'umuntu mukanya gatoya cyane rwose Jean Pierre Nimbona icyumviro cya Simone mu kivuga kwiki mukanya gato
rero n'ubwa mbere kabisa je nkora ikiganiro aho atamuntu ariko arambaza iby'imiziki ariko arambaza ibindi ariko uno munsi na ari ikintu nungutse cyane kinini namenye bwa bundi yuko ushaka kumenya iby'igihugu ubibaza abanyagihugu bene gihugu ivyumvire ko birava mu bantu kuvyerekeye ibitoro je numvise bikomeye cyane ariko birava mu bantu cyane usaba yuko leta yovugana n'abanyagihugu bagerageze gukora ibiganiro byerekeye ibihe turimo bigoye hanyuma uyo nawe ariko aravuga ijerekeye ngo umuntu ngo ubazinuki ego nivyo frere turiko duca mu ngorane ko turiko turabona amikoro y'abantu kuko ingufu zacu tubwe ziva mu bantu turiko turabona yuko amikoro y'abantu yasubiye hasi kubera ingorane ziri mu vya politike ingorane ziri mu bubanyi ibintu byo gushwana ibihugu ugasanga biko birashwana ugasanga hako vyocuruzanya bagerageze gukora rezechange komersio ibintu ngivyo ko turabona abantu bose bipozisiona mu vy'intambara tukabona abantu bariko baripanga mu vyerekeye kwerekana na inguvu biriko biratangaza cyane ntituzi rero Afrika ari kiraja kuko umenga umwe wese ashaka kwerekana ko ari wakomeye gusumbya uwundi hako bo kwiyumvira ukuntu bocuruzanya kugira ngo urubyiruko muri ivyo bihugu bose batangire kubona inyungu n'umusaruro jewe ico nico je novuga birababaje intambara ikiraba muri Congo turayumva turayibona ukumva ibihugu bimwe vyigize abagenzi abandi bagiye ku rundi ruhande kumva urumva uko bimeze kose abazotsinda hari ukuntu bizoca bigira ingaruka yindi kandi ingorane z'ibihugu rutura tukumva ibiriko biraba Ukraine bamwe bakaba bagenzi ba Ukraine abandi bakaba bagenzi b'u Burusiya intambara iri muri Gaza ya Israel n'ibindi bihugu abahuzi urumva bituzi byari byumenge isigirihere ubwami butera ubundi ibintu ngivyo urumva n'uruvange n'uruvangatiranye
yego
mu karere aho tuva twebwe n'ingorane basi
ariko mushya nake kidumu ruharagwa bahanzi rurakomeye cyane rwose kundwa n'abantu benshi cyane rwose ikintu
uno munsi ndiko ndumviriza n'abanyagihugu ivyo ariko ravuga ahubwo ari n'abanyapolitike bamwe bamwe batafite ivyumviro ngivyo abanyagihugu uno munsi ndabimenye nga kuri kijyano ciwawe yuko abanyagihugu babundi barafite ukuntu babona ingorane ariko baracamo gusumbya washakana bamwe bamwe mu bategetsi umenga ntibabitahura ari kurabona abanyagihugu yuko babona kabisa aho bagwaye bariko barahavuga uravyumva
Mwena hee kidumu huku tuwa wivuze uruhara kwa chora anzi uruhara ruhamba ya chane guosi wa kundu wana wanu habo usi chane chane mulika jakari iki nhu uruhara mwemu gila kujila ngomu simba taze eka umwe n'umutima gukundana hagati y'abanyagihugu weka
tuzokubwira mahoro
imigenderanire myiza hagati y'ibihugu nkuko iki mwe mwokora iki ikintu mwoshikiriza niki
seni baza ndifuza yuko ibihugu bisubira gukorana neza bicuruzanye bihane hane bidandazwa seni baza ko nifuza kubona ibintu ngivyo bigaruka kugira ngo izi ngorane zose z'ibitoro ibingorane z'ubukene hanaka kudacuruzanya n'uyu kudakorana n'uyu kubera yuko ariho ibintu vyerekeye politike mudahuriza ko cange gutandukana kw'ibi nabire umwikeke urangire ibintu bihere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Innocent muri aho Innocent
n'aze na banki zose
Mwirimbye akomeye cyane nagenda mubazi none ndabona ko aba kidumu ko tuzi uko nawe nzwe bise buryo butari buke wowe uri kurategura iki kubijyanye no guterera amafaranga y'agaciro cyangwa gushinga amasosiyete
Yesu Kristo
ukoranye n'abantu bakwizatunga kugira ngo Burundi bushobore kuronka igitoro
uraza abaririmbye icyo bokora abaririmbye icyo bokora bofasha nka tourisme mu bintu by'ingenzi gutuma igihugu kigira tourisme iri hejo abaririmbye ibyo bobikora ariko iwacu je icyo mbona ntibahawe icyo kibanza cy'uko babaha babasunika imbere mu gukwega ingenzi mu gihugu ingenzi burya zizana amahera y'agaciro icyo gisata ntikigeze gihabwa ingufu zikwiye urumvikanye ariko nta muntu iki si kibazo cy'umuntu ngo ni umuntu yoza n'igitoro mu oya ntibikunda aya n'amareta ku mareta ibintu by'igitoro n'amareta ku mareta ibintu biturenge aho bigeze n'ibintu biturenge navuze mu ntango yuko urantahura byinshi ibi byarananiye gutahura sinibaza nabo niko batabibona navuze ubutwari Burundi Murundi nka wewe nka jewe sinibaza nawe niko atabibona arabi nicyo kugwa hajya arakizi je nibaza ko twobiha umwanya tu muto inyishu zoboneka vuba cyane inyishu zoboneka
ndabona mu kanya
kidumu
muze muri buka yuko twavuze abarundi bavuze yuko Burundi butigeze bugwa mu isanganya niri tutarivuka tu bizogenda neza vuba cyane
mwe musiki ni kibazo
no
Innocent Deka duhi jambo, uni mnyuwa nyiwi radio, ijwi ya Amerika. Adola, mura ho, mura kumi.
Nda honda shimana.
Murihega adola.
Utubugana ndi mkisagara cha Bujumbura, Burundi.
Nivyiza chalengu wa sema rafiki wazo mrafiki chiyumbiro. Tulikumuna Jean-Pierre Kidumu. Nimbona.
Ego, nashaka kuwa ugambele nimbona Jean-Pierre Kidumu. Umutana tante kumba. Arumuntu ashikiriza ubutumwa mu muziki unakundwa cyane kugeza akakanya hanyuma tukaca tunashima ukuntu amaradiyo hari uruhara afise wo kuza arazana amasije y'ibibari biboneka kumenga hari ibitariko bigenda neza nkagira nti ibintu by'ibiciro natwe nk'uko umutumire Kidumu abivuze hariho igihe bifika umuntu akabura ibyo ari byo kugira umuntu asobanukirwe bisagara n'ibindi byinshi tutariko turabona neza ibiciro umutabura ibi badasinzi ngira n'ibihe
Yego me Adolan leka tu bashimire cyane gose leka dushimire nabandi bose badutekamo hanyuma n'umushyira ntahe
ariko n'ijano ngerageje kunganira Kidumu kumwe n'abandi bahanzi iki kibazo cinte cicoboterera ngabye atatse ubushyaka ngandi bw'imini
ego
batuyizme bongira bakareka barimizi
ego me
itera mu bibi
adara icyo nico cyimbiro na Kidumu yashikirije mu kanya Kidumu mu kanya gatoya cyane gose cyimbiro cha adara nimbona
ego
nashaka rero ndabashibire mu shiganda he Jean Pierre Nimbona kukanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika turashimiye abanywanyi bose
ndizeye yuko byagenze neza kandi mwakoze kumbuza n'abanyagihugu
iki kiganiro cyari cyiza cyane gose mwakoze cyane gose turashimiye n'abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamaro gashikiriza ibyimuro byabo turashimiye Desa Mekonena yadufashe mu nyabwizuma no kwegeranya ikiganiro turashimiye kandi na Edi Rwema tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu nkinga bw'izuma turabashimiye mwese rero mugira amahoro tubasize tubashikiriza akazi kika Kidumu Jean Pierre Nimbona mugira amahoro aho mwiho
murakoze
Lia kwa kunishitumu kiluki nishuku unanihukumu kumbuka mimi sijatupa majukumu nakupenda kuliko vile unadhani nakuenzi sio mambo ya mtani tuache mchezo na vichekesho mapenzi ni moto